Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Nshuti mwese turi kumwe, ndabaramukije hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Gushika ubu igikorwa cy'igisoro cyakoze twabaye gusubiza ibintu mu buryo, kuko dufatiye ku bafashwe bavuga neza yuko bagomba kurondera inkoho kugira ngo buguruze bashaka kuguruza amabohero.
Uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Colonel Gaspard Baratuza, avuga ku bitero byagizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye ku makambi y'igisirikare abiri ku mugwa mukuru w'u Burundi, Bujumbura, uno munsi kwa gatanu. Iyi nkuru co kimwe n'izindi harimo ibiganiro ku ihindagurika ry'ibihe i Paris mu Bufaransa, tuzazigaruka ko mu kanya. Tangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, haduhera ku nkuru yerekeye i Burundi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Colonel Gaspard Baratuza, avuga ko abantu bitwaje ibigwanisho 12 bari mu bateye amakambi abiri y'igisirikare ku mugwa mukuru w'u Burundi, Bujumbura, mu masaha ya kare y'uno munsi kwa gatanu bishwe igihe abasirikare ba leta batana mu mitwe n'abagize ivyo bitero. Colonel Gaspard Baratuza yamenyesheje mu itangazo ko 21 mu bagize ibitero bafashwe hamwe n'ibigwanisho n'amabombe, avuga ko abasirikare batanu bakomeretse. Yamara abasirikare batashatse kumenyekana batangaza ko abasirikare batatu bishwe. Inkoho n'amabombe vyumvikanye mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bateye amakambi abiri y'igisirikare mu gisagara ca Bujumbura mu bucagucagu bw'uno munsi kuwa gatanu. Umuhanuzi mu biro kwa Perezida w'iri Nyamitwe yatangaje ku kibanza ciwe cha Twitter ko bagize ibitero barondera kubohoza abanyororo mu makambi ivyo bitero vyagizwe ko. Mu nyuma yaho yamenyesheje ko ibintu vyariko bisubira uko vyari imbere y'ivyo bitero ku mugwa mukuru Bujumbura, kandi ko leta itatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe. Abasivili ndwi bishwe uno munsi kwa gatanu mu gitero c'umwihevyi mu gice c'igihugu ca Cameroon aho abagwanyi b'umugwi Boko Haram bakorera. Itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse rimenyesha ko ico gitero cabereye mu gisagara ca Kolofata mu buraruko bw'igihugu ca Cameroon. Igihugu ca Cameroon gikorana n'ibihugu vya Chad, Benin, Nigeria na Niger mu bikorwa vya gisirikare vyo kugwanya umugwi Boko Haram. Umugwi Boko Haram ukorera mu buraruko bw'igihugu ca Nigeria yamara waragize ibitero inshuro zitari nke mu gihugu ca Cameroon kuva mu mwaka w'2013. Ku munsi wa gatatu igisirikare cya Cameroon cararonse ibikoresho by'igisirikare bigenewe kugwanya umugwi Boko Haram bitanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zararungitse inteko za Amerika 503 mu karere haraheze amezi abiri. Mu mwaka uheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje umugwi Boko Haram ko ari umugwi w'iterabwoba, zikaba zatanze $7 billion z'amadolari kutanga amakuru azofasha gufata umukuru w'uwo mugwi Abubakar Shekau. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko intambwe zitari nke zashyizweko mu biganiro vyerekeye ihindagurika ry'ibihe biriko bibera i Paris mu gihugu cy'u Bufaransa. Yamara avuga ko ibibazo bimwe bitoroshe na gato bitegerezwa gutoregwa inyishu. John Kerry yabonanye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cy'u Bufaransa Laurent Fabius uno munsi kwa gatanu, inyuma y'amakuru avuga ko ijoro ryashyiriwe uno munsi kwa gatanu ryabaye imwe ibiganiro bitoroshe hagati y'ibihugu 195. Laurent Fabius avuga ko amasezerano ya nyuma no guheraheza ibiganiro vyongeye umunsi umwe gushikaje kuwa gatandatu. Aho impande ziri mu biganiro zitumvikana ni ku ruhara ibihugu bikenye vyogira ku vyerekeye kugabanya ivyuka bigiramira ibidukikije no kugena amasezerano yotegerezwa kuba mu kiringo kirekire kiri imbere. Abahinga baragabisha ko mu gihe ubushuhe butera bwiyongera ku isi bitazokorohera abantu kuyibako mu gihe urugero rw'amazi mu mabahari ruzo kwiyongera, ibihuhusi n'ingaruka z'uruzuba bikazogeramira bikomeye isi. Iyi ni programu y'ibiganiro vyacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri radio yacu voa.com. Radio ya Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere duhere ku Burundi abantu 12 bishwe 20 barafatwa mu gitondo cyo kuri uno munsi wa gatanu mu gisagara cha Bujumbura abo bari mu bateye amakamba abiri ya gisirikare ari mu makomine ya Moha na Ntahangwa ivyo byashikijwe na Colonel Gaspard baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi yemeza ko ku ruhande rw'abasirikare hakomeretse batanu ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga
Ikambi ya gisirikare iri muri zone Ngagara ya komine Ntahangwa ikambi y'ishure rya kaminuza ya gisirikare Iskamu iri muri zone Musaga ya komine Muha hamwe n'ikambi ya brigade jana 20 y'imujejuru muri komine Mugongomanga turi mu ntara ya Bujumbura niyo makambi yatewe mu bucagucagu bwo kuri no wa gatanu nkuko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu itangazo ryashizwe habona n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba basubijwe mu buzima busanzwe ryasomwe ku musamirizi y'u Burundi na Colonel Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi yavuze ati umwansi yatumbereye amakambi asanzwe cungerewe n'abasirikare b'igihugu yoba yarafise intumbero yo kurondera ibikoresho byo kugwana nk'amasasu inkoho n'ibindi Colonel Gaspard Baratuza yabandanije avuga muri iryo tangazo ko umwansi yasanze abasirikare barikanuye baraheza bamuvugutira umuti ukwiriye icegeranyo mfata kibanza c'ivyononekaye muri ivyo bitero catanzwe niyo ntwaza ngabo y'igisirikare nuko muri abo yisabansi hapfuye 12 20 bafatwa mpiri harimo umwe yakomeretse Colonel Gaspard Baratuza yashikirije ko ariko avurirwa mu bitaro vya gisirikare ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi hakomeretse batanu nkuko bavugira urwo rwego yabivuze Colonel Gaspard Baratuza yavuze muri iryo tangazo ko inkoho nyinshi n'amasasu vy'abo bansi bitaraharugwa neza byafashwe iryo tangazo kandi rivuga ko umwansi yateye yoba yashaka gutora inkoho n'amasasu kugira acaje kubohoza abari mu mabohero iryo tangazo ritasobanuye abaribo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yasonye iryo tangazo yavuze ko ico ciyumviro co kuja kubohoza bafunzwe cashikirijwe na bamwe mu bafashwe mpiri Colonel Gaspard Baratuza yavuze kandi muri iryo tangazo ko makuru ava hijya no hino yemeza ko umwansi yoba yahatakarije vyinshi harimo rwaruka rwo mu gisagara cha Bujumbura no mu yindi mihingo y'igihugu yavuze ko rwahenzwe rukaja mu ntambara rudashoboye kuva urwaruka rwo mu makartier amwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura n'urwo mu yindi mihingo rufashe intumbero yo guhangana n'abajejwe umutekano mu ntumbero yo kugwanyikira ingo cha gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza haba ibitero bitumbereye amakambi ya gisirikare ubuzima bwahagaze mu gisagara cha Bujumbura kuko umunsi wose wa gatanu warangiye ataruja n'uruza rwibonekeza mu mabarabara yo mu gisagara abanyagisagara nka bose bagumye mu makartier basanzwe babamwo ku biraro by'inzuzi zica mu gisagara cha Bujumbura hibonekeza ku bwinshi abasirikare n'abapolisi imodokari zabo nizo zonyene zatembera mu gisagara hagati no mu makartier atandukanye gushika igihe cy'isaha zitanu z'umutaga kuri uno wa gatanu amasasu yaracumvikana mu duce tumwe tumwe twa zone Musaga abanyagisagara twashoboye kuvugana ku matelefone yabo bababazwa n'ingendo umutekano ubwo umutituka mu gisagara cha Bujumbura abantu badasiba gusemerera bagatera kamo nyabuna abegwa n'ibibera mu Burundi kubitorera umuti amazi atararenga inkombe I Bujumbura Evariste Nzikubanyanka ijwi rya Amerika
Umutekano muke wazindutse mu gisagara cha Bujumbura wagize ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu bo mu ntara zo hagati mu gihugu ngo mu gisata cy'ingenzi abazindutse bipakiza baja I Bujumbura mu miduga y'amashirahamwe yunguruza abantu bagarukiye mu nzira ingendo zari zitegekanijwe mu nyuma zirahagarikwa naho hariho amabanki yo mu gisagara cha Ngozi yakoze uko bisanzwe harayakoze nabi kubera ku vyicaro bikuru vyayo I Bujumbura batuguruye imihora ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinzi
imodokari z'amashirahamwe yunguruza abantu Volcano na Memento zari zazindutse zunguruza abantu ku ngendo za mbere gushika isaha zine zari zimaze gushika ku bituro vyazo zibasubiranye inyuma ariko zitabashikanye I Bujumbura iyo zari zibatwaye benshi bavugana ibijanye n'amatike bari biyunguruje ko ni bake bemeye kugira icyo bavuze kuri mikro yacu mubo twasanze kwishyiramwe memento kiretse umutamakazi yashoboye kugira icyo avuze nubwo byagaragara ko afise ubwoba
ariko mu keco niho twagaruje
none bababwiye ngo mugaruse kubera iki
ya navyo batubwiye twese ko ari ngorane mu nzira
none wewe nk'uburavye wari wateguye urugendo hageze amasabo tara bandanye warugiye wewe wabyakiriye gute
ntashiriye neza
birezige ko bavandaye
nkabandane kende subira inyuma ntangorane
abakozi b'iryo shirahamwe memento batubwiye ko baronse itelefone ivuye ibujumbura ko imodokari ziriko ziramanuka zosubira inyuma kubera umutekano muke gushika dusubiye kuhaca igihe cy'isaha 8 nta matike yariko aratangwa ku gituro c'ishirahamwe Volcano gushika igihe cy'isaha 9 haboneka imodokari 4 zategerezwa kugira ingendo z'uno munsi wa gatanu zose zari zibitswe aho zirara naho nyene nta matike yariko aratangwa uyu nubagira afate urugendo yasubijwe inyuma
ye bambwe yuka batamana batagenda zidako bambwe gatari heza
aho bakubwiye ko atari heza ni hehe
Bujumbura ni barabara ngende ye bambwe ngo nogarukira mu nzira je nagomba gusubira inyuma ariko avuze ngo ni ndabiyinza je urumva rero sinagaragira genda nkoko zaho riko barampakane ngomba ngende sirimana imbere imana yateguye ko ngenda na ndatayateguye ko se kamaro nayo ndasika
abakozi b'iryo shirahamwe Volcano twasanze ku gitoro cy'ingozi ntaco bashimye kutubwira si mu gisata cy'ingenzi gusa umutekano muke waranzwe mu gisagara cya Bujumbura wagize ko ingaruka mbi n'igisata cy'amabanki cyashikiriwe mu bisata vy'amabanki nka BCB na Banco Bu vyakoze uko bisanzwe mu gisagara ca Ngozi ariko muri Ecobank igisata cyayo cy'Ngozi siko vyagenze
cyewe nari njenje kuguza konti yanje kuba ari byo nagomba nyene kuzokora bizosiba kuzoga cyangwa hanyene muntu uze muri banki bacye bambwiye ariko rero ngo batariko barakora sinzi nabagije gituma cyambwiye ko ari ngo niwe jumba ngo ateko bakora ngo ngaho ngo ntibako ngo cyatuma ateko bakora
ubu rero urasubiye inyuma
sinzi nagusa na maji yo cyacu ngasekirite na maji yambwira ngo ngo habegehe bagaruka nazanda hiki cyanda bakuru wabari bacu batanga uko
ari cyo bababwiye kije n'umutekano mu
oya ivyo nta na kimwe namenye gusa nabagisho nyene gusa bituma ko bateko bakora
urongoye igisata cha Ecobank Ngozi avuga ko batakiriye abanywanyi babo nkuko bisanzwe kuko batashobora kuronka umuhora wo mu mashini nyabwonko bakoresha ico bita interconnection mu rurimi rw'igifaransa avuga ko uwo muhora uboneka ari uko ibujumbura ku cicaro gikuru buguruye ivyo navyo bikaba bitashobotse nkuko yabandanije abivuga kuko abakozi batashoboye kuhashika kubera ikibazo cy'umutekano muke cyazindutse mu gisagara cya Bujumbura mu gisata cy'ibanki BGF Ngozi naho nyene ubukirongoye yatubwiye ko bagize ibibazo byatumye bakora akazi kabayabaye kubera ibujumbura ku cicaro gikuru cy'iyo banki batuguruye abarongoye ibisata by'amabanki byakoze uko bisanzwe nka BCB na Banco Bu babwiye Ijwi rya Amerika ko ikibazo cy'umuhora bakoresha kitababera intambamye mu bisata byabo nubwo ku byicaro bikuru bakukira ibujumbura buba batuguruye Ingozi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
inyuma ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho ku makambi y'igisirikare abiri mu gisagara cya Bujumbura mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza kugena ibyo bitero byagenze
mu cyabuca ngo guno munsi wa gatanu igenekezo rya 11 kigara mu mwaka w'2015 hariho humvikanye amasasu mu bice bimwe by'igisagara cya Bujumbura nka zone Musaga iri muri komine Muha no mu Ngagara iri muri komine Ntahangwa ayandi masasu nyine yumvikanye mu Jejuru muri komine ya Mugongomanga iri mu ntara ya Bujumbura rirara hafi y'ikirindiro yatumbereye hafi y'ibirigade ijana na 20 uko byagenze rero nuko barashe amasese n'amagrenade birumvikana nkahaye mu gisagara cya Bujumbura cyane ngaha ku Muha muri komine Muha nahegereye ikambi bita Brigade Logistique hamwe n'ishuri ISCAM kandi hakaba hegereye n'ibohero rikuru rya Mpimba
abo bantu nibande ntibaramenyekana
gushika ubu igikorwa kigisoza cyakoze kwabaye gusubiza ibintu mu buryo kuko dufatiye ku bafashwe bavuga neza yuko bagomba kurondera inkoho kugira ngo buguruze bashaza kuguruza amabohero batera amabohero kuremwa barimo hanyuma yisigaye ntibaratoza neza icyo bashaka gushika ko buguye amabohero nyamukuru ngo caricho
icyo gitero cyo bacari kitezwe hari ingingo za gisirikare zari zafashwe mu minsi heze zo gusaba ko abasirikare bo guma makampi icyo gitero mwari mukize
icyo gitero abasirikare aho bari bama biteze iminsi yose yuko hashobora kuba ibintu bishobora kononera umutekano w'igihugu cyangwa abanyagihugu kuvuga rero umusirikare ahari yama yiteguriye yama yiteze burundu yuko bari bazi yuko aza gutera uno munsi bateguza iyo bateguza hoho kumure ntibasanaha mu gisagara kubera rero abarundi ari abantu bavuga ikirundi usanga bari naho hafi mu makazi isa nk'ahandi biragoye kumenya atazi yuko aza gutera umunsi munaka ubu urumva icyo bari bagamije ahanini yuko ari ukugura amabohero
muri iki gihe hari ibindi bintu izindi ngingo zoba ziko zirafatwa kugira ngo n'ubwa mbere batera amakambi ya gisirikare ivyo bintu mubiha insiguro
amakambi ya gisirikare je sinovuga yuko yatewe bwa ubutegwe gucyo intumbero ahanini yuko bari bibaza yuko byoshoboka ko bashikayo byoroshe bari bazi ko harariwe ngira nk'uko abasirikare basanzwe barariwe muzabunga babihenze ko baba babaherukwa kera kandi batabazi basanzwe rero ndabikandi bameze neza urafanze kuko nabavuga uti umuti ukwiye
ushyanahe baratuza Gaspar abantu bo bamaze gufatwa bafashwe muri abo bavuga ko batumwa n'abandi
we igitigiri ifata kibanza hafashwe abashika 21 aho hanyi mu masaha ya saa sita hashobora kuba hafashwe abandi cyane nyuma sindakironka 12 bapfuye amahirwe n'amasasi menshi bari bafite yafashwe ndumva ikihuti kuba musoda cyo tubaza n'ingo gatubanza gukiza tugahasha umwansi akabanza agahe akarika amanyamagahera mugabo ndazi yuko aba ariko ko hariho abafashwe hari inzego zigejejwe gutohoza neza kubaza ikihuta kandi noneho ikimeze neza ni uko hariho abafashwe ibyo byose batubivuga kandi bicegeranya kizotangwa
umutekano wifashe gute muri iki gihe
muri kino gihe amasase yumvikana make make kure ni ukuvuga abashoboye kurusimba basubira muri mu misozi hanamiye bakeyi ibibazo kuko twumvise igitigiri cyabo bateye bavuga yuko ari hafi 50 nibaza ko bo bari abanyuma bariko barasubira inyuma bahunga bituka ariko batubwira niyo masase
baratuza Gaspar umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi turasubira kubatera kamo mutubwire amakuru ukuntu azaba ari kugenda mu masaha ari imbere murakoze cyane rwose
rwose nguma nunguru uyu murongo kandi nico njejwe ndabayagira nta kibazo
Radio ya Amerika i Washington DC tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho kuri uyu wa gatanu abagize inama nshingamateka amashami yose batanguye ingendo mu banyagihugu zo kubasobanurira bimwe mu byahindutse mu ngingo z'ibwirizwa shingiro zahinduwe ni mu gihe hasigaye igihe gito ngo Abanyarwanda binjire mu matora ya referendum igenewe guhindura ibwirizwa shingiro umumenyeshamakuru wacu Eric Bagiriwubusa yakurikiye izo ngendo mu ntara iyo mu bumanuko mu karere ka Kamonyi aravuga uko abanyagihugu batarasobanukirwa n'ibyibwirizwa shingiro
Ahijwe rya Amerika yageze mu majyepfo y'u Rwanda karere ka Kamonyi hari hateranirijwe imirenge ya Ngamba na Rukoma kuhagera abaturage nubwo batari bose ariko bageragezaga kumvisha icyabateranije bari bategereje kumva icyo abadepite babasobanurira ku mpinduka zabaye ku itegeko nshinga basabye ko rihinduka kubera Perezida Kagame bakomeza ategeke abadepite bataraza twabanje kuganira na bamwe batubwiye uko bamenye referendum bagiye gutorera mu byavuba
twebwe n'abayobozi b'imidugudu nibo badusobanuriye batumuza mu nama tuzashyikire umukuru wacu noneho ku 18 batwigishe uko tuzatora
ngirwa n'abayobozi bacu bagenda babitucengezamo kandi urumva yuko udakoze icyo gikorwa
Abashyushya rugamba bategura abaturage kuri gahunda bahuriza hamwe baraho. Ijambo ririmanda kuri Tora Kagame.
Kagame poraye! Urasobanutse kandi urashobora.
Ariko abasabwa kugendera kuri uwo murongo bifuzwa n'ubutegetsi bari gice kimwe. Bwanditse yene muvunyi uyobora umurenge wa Rukoma yabanje gutanga amabwiriza kubaraho.
Ari umusore wari rimo adufasha kumenyera indamukanyo igasubizwa n'abamama bari hano imbere gusa abandi bose bakigira indeberezi hano nta ndeberezi dushaka. Murankurikira ibyo tuvuga ni bimwe niba ari ukuramukanya turaramukanya hano umutazi uko basubiza ariko muze kudufasha muturinda abantu bakomeza bafashe mu mifuka. Sibyo? Eh twese cyatuzanye ni kimwe ariko tunagerageze dufatikanye. So turizera ko turimo kubabwira nk'abantu bakuru nta mpamvu tuza kubisubiramo kenshi nkaho muri abana batumva icyo dushaka.
Niba benshi muri bo bemera kandi bazirikana ikibazindura ko ari ugusobanukirwa byimaze y'itegeko nshinga bakazatora bazi icyo bakora kuki batari mu mujyi umwe w'ibyishimo. Abo twabajije ngo bari babwiriwe baje kwakira abashyitsi mu gitondo kuri gahunda yari iteganijwe nyuma ya saa sita.
Byagenze bitese
hatubwiye ngo tuze kare saa tanu none turategeka.
Aho abadepite baziye ku masaha ya saa cyenda nyuma yo kwibukiranya impamvu bagenza basobanuye zimwe mu ngingo zahindutse mu itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Bahereye ku ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga bavuga ko rubanda rwari rufite amatsiko. Depite Devot Uwamariya wageze kuri uwo mwanya ku iturufu ry'umugore uhagarariye abandi mu ntara y'Amajyaruguru yabwiye abanyakamonyi ko manda y'imyaka irindwi ku mwanya wa perezida wa repubulika yagiye ku myaka itanu yamaze impungenge abanyakamonyi ku ingingo ishimangirwa n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri mu itegeko nshinga rivuguruye iteganya inzibacyuho y'imyaka irindwi kuri perezida wa repubulika hakabona gukurikiraho manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe. Byose ariko abisegurira ku gihe Perezida Kagame yakwemera kwiyamamaza. Iyi ni ingingo Depite Uwamariya yatinzeho kurusha izindi asobanura. Yasobanuye kandi ko mu irangashingiro hongeyemo ububasha bw'Abanyarwanda mu kwishakaho ibisubizo no kwifatira ibyemezo ndetse n'icyubahiro cy'abakurambere babaye intwari. Depite Uwamariya yabwiye abo mu mirenge ya Ngamba na Rukoma ko ingingo ya 95 y'itegeko nshinga yagabanije amategeko ngenga mwiyagira asanzwe hagamijwe ko bitazaba ngombwa kongera kuvugurura itegeko nshinga mu byavuba. Kwari kugaragariza abaturage ko ibyo batumye abadepite babyubahirije ariko ari no kubakangurira gutora. Madame Cecile murumuna wabo ni depite ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi.
Gukina umupira ntimubizi abana baterana agapira mwadutereye umupira ubu icyo dukoze turawashubije. Umunsi wa referendum mu rero inzitizi mwadusabye kuvanaho ubu ziri mu nyandiko gusa kugira ngo zibe inzitizi zivuyeho zitazanavaho mwadutumye kwandika twandika neza ntimuzadutenguhe.
Abaturage bafashe ijambo mu ruhame bakanguriye bagenzi babo bidasubirwaho kuzatora yego muri referendumu. Ariko se bamwe mu bakangurirwa kujya muri uwo murongo babifiteho bumenyi iki? Mu ngingo eshanu abadepite basobanuye twabajije bamwe izabasigaye mu ntekerezo.
Ejo umuntu waza akagutungura akavuga ati wari uri mu nama wasigaranye iki mu ngingo zirenze icumi?
Icyo nishimiye ni gatekeye gutora ndishimiye cyane rwose.
Wowe hariyo wasigaranye
ingingo iri ya cumi na rimwe
yavugaga iki?
Icyo yavugaga ni ukuba twebwe ndumva yahindura iriya tegeko nshinga y'ijana ya cumi ya cumi na y'ijana na cumi na rimwe nicyo natekerejeho cyo kuba ibyo byose bishobora kujya mu bikorwa.
Mu ngingo basobanuriye bavuguruye hari izo wibuka
ijana na cumi na rimwe
bayivuguruye bate?
Bayivuguruye nyine tuzamutora.
Hari izo usigaranye mu zo bavuze?
Baraso
none ubwo uzatora ute?
Uzatora uko wanyigishije.
Bakwigije kuzatora gute?
Kutuzatora itariki ya cumi n'abari ya cumi n'umunani.
Mugatora iki?
Tugatora abadepite.
Biteganijwe ko izi ngendo z'abadepite mu baturage hirya no hino mu gihugu basobanurira abaturage zimwe mu ngingo z'ingenzi zavuguruwe mu itegeko nshinga ryo mu 2023 zizarangira ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikamunye mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio y'u Amerika Washington DC. Inama igiri ya 21 kuhindagurika ry'ibihe irabandanya mu gihugu cy'Ubufaransa. Amasezerano agenewe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe yari yitezwe kuri uno wa gatanu ntiyashoboye kuboneka. Impari hagati y'ibihugu bikenye n'ibitunze ziracari nyinshi na cyane cyane ku kibazo cy'ingene ibihugu bitunze byofasha ibikenye mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Nivyo mugenzi wacu Diane Nini nahazwe adushikiriza ari pari.
Ikibazo nyamukuru gisa nk'ikiriko kiratevya mu masezerano ca mbere nuko bihugu byose bitarumvikana niba ayo masezerano yo ba masezerano asanzwe canke akaba masezerano ashingiye ku mategeko ruhasha aha ni bihugu byashize ku mukono ntibiyakurikize bimwe mu bihugu byabishaka amasezerano adafatiye ku mategeko ho harimo igihugu c'Ubushinwa cagirizwa kuba kirungika ivyuka vyinshi mu kirere kwera amahinguriro naho biruko ico gihugu gisa n'icateye intambwe kuko ciyemereye ko kigiye kugabanya amahinguriro atari jukira amasoko ntanga nguvu atonona ibidukikije naho kitavuga ryari uwo mugambi uzogira mu ngiro ahandi hacibonekeza amatati ni ku kibazo c'uburyo bimwe mu bihugu bitunze bibandanya binana mu kuvuga ko ikigega kirinda kujama amafaranga agira ku mamiliyaridi ijana y'amadolari y'abanyamerika ku mwaka cokwega babishoboye nticege ibihugu vyagirizwa kuba vyaronona ibirere cane ni mu gihe uyundi mugwi urimo ibihugu bikenye n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere nka Brazil na Afrika y'Epfo bishaka ko hoba ugutandukanya kuoterera muri ico kigega bivanye na kahise kiwe mu kurungika ivyuka mu kirere bivuye ku mahinguriro naho biruko ibihugu vyari maze imisi binana ku rugero rwo kugabanura ivyuka birungikwa mu kirere vyagondojwe vyemera ko amasezerano yoboneka yose uko yoba meze yokwerekana mu ngingo zayo ingene ibihugu vyogabanura ivyuka ku buryo ubushuhe bwoja munsi y'amadegre Celsius abiri ni mu gihe mu mashamwe yigenga bari baje bizeye ko haboneka amasezerano atuma ubushuhe butaja hejuru ya degre Celsius imwe n'ibice bitanu atayi Babs atwara ishami ry'urunani ruhurikiyemo amashirahamwe nyafrika yiyemeje guharanira ubutungane bw'ibidukikije PACTA mu gihugu ca Nigeria arashima iyo ngingo ariko akanamenyesha ko atakinini bizeye kuri uko gusubiza inyuma isango yari gitezwe ko amasezerano ajanye n'ibidukikije. Ndababaye cyane ko amasezerano adashobora kuboneka ku mwanya yari yitezwe ko nayazoboneka nta vyinshi tuyizeye ko azoba ku bwanje ari amasezerano ahushanye n'ivyo Afrika yaje ngaha iparirondera azoba ari amasezerano atahuriye n'amajambo y'ivyizere abakuru b'ibihugu bashikirije mu ntango z'ibiganiro berekana ko ino nama yotorera inyishu ikibazo c'indagurika ry'ibihe n'ibitera soni ko nahari ibihugu bikiriko vyanka gufasha Afrika guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kandi arivyo vyari teye. John Fatako kuno munsi wa gatanu ari inama iheze kandi birababaje ko yitwa ngo iraheze ataco barashika ko kuko integura y'amasezerano ikirimo ingingo nyinshi zitarakemurwa. Subwa mbere muri kahise kano manama mpuzamakungu kwindagurika ry'ibihe isango ryo kuronkera ko amasezerano gigizwe inyuma kwera kutaba baradadanura ibibazo bitandukanye. Umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ufaransa n'ayandi makungu Laurent Fabius akabandanya humuri za mu kuvuga ko amasezerano yumvikanywe ko na bose azoba yabonetse kuno wa gatandatu mu gatondo agaheza agashigwa ku mukono ku muhingamo mu mashamwe igenga agashavukaraniga ndetse bamwe muri bo bakagira bati ndugure twa mugina tuzovyemera tubibonye ndugaye twa mugina biruko mu ginama itegekanije guhera kuri no wa gatandatu ipari mu Faransa. Diane Ninahadzwe, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane. Imbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye. Umuvugizi w'isirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Batuza avuga ko abantu bitwaje ibigwanisho 12 barimo bateye amakamba 2 ya gisirikare ku ngwa mukuru w'u Burundi Bujumbura mu masaha ya kare y'ino munsi wa gatanu bishwe igihe abasirikare ba leta batana mu mitwe n'abagize ivyo bitero. Tubabwiye ko abasivili 7 bishwe uno munsi wa gatanu mu gitero c'umwihevye mu gice c'igihugu ca Cameroon aho abagwanyi b'umugwi Boko Haram bakorera. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vyacu aha niyo bigarukiye. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara Alimas yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe nanje Fiden Yongabo. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.